Turasoma ijambo ry'Imana imbere ko dusenga dukuye mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice 51 kumbure imirongo ya mbere. Hano Imana iravuga umurongo wa mbere, Yesaya 51 umurongo wa mbere. Nimunyumve yemwe abakurikirana ukugororoka, yemwe abarondera Uhoraho, mwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo. Nungwa kabiri, mwitegereze Aburahamu sogokuruza na Sara yabavyaye, kuko hamwe Aburahamu yarakiri umwe rudende, namuhamagaye nkamuha umugisha nkamugwiza. Nungwa gatatu, kuko je Uhoraho namaze Siyoni umubabaro, namaze umubabaro imisaka yaho yose, kandi ubugaragwa bwaho nabugize nka Edeni, n'ubwera nyange bwaho nabugize nk'itongo ryanje. Je Uhoraho, hazobonekamwo umunezero no guhimbarwa, bonishimwe n'ijwi ry'inanga. Bantu banje, nimunyumvirize, hanga ryanje nimuntege ugutwi, kuko icyagezwe kizova kuri jewe, kandi nzoshinga amateka yanje ngo abe umuco w'amahanga. Umurongo wa gatanu, ubugororotsi bwanje buri hafi, agakiza kanje karaserutse, amaboko yanje azocira amahanga amateka, ababa ku kiyaga bazonyitega, kandi ukuboko kwanje niko bazokwizigira. Mugatatu, munamurira amaso yanyu mu ijuru, mwitegereze no ku isi hasi, kuko ijuru rizokomangana nk'umwotsi, n'isi zosaza nk'umwambaro, n'abayibako bazopfa nk'isazi, ariko agakiza kanje kazokwama iyo bidashira, kandi kugoroka kwanje ntikuzogira iherezo. Umurongo w'indwi, yemwe abazi by'ukugororoka, ihanga rifise ivyagezwe vyanje mu mitima yanyu, nimunyumve, nimugatinye ibitutsi by'abantu canke ngo murandurwe imitima no gucokora kwabo, kuko inyenzi zizoba rya nk'umwambaro, n'ifukunyi izoba rya nk'ubwoya bw'intama, ariko kugororoka kwanje kuzokwama bihe bidashira, n'agakiza kanje kurunganwe ruzogenda rukurikirana. Imana yacu ishimwe ku bwano majambo y'igiciro kandi arimo amasezerano, turazi kandi turizera buri jambo ry'Imana, iryo Imana yacu yavuze rizoshika, kandi turabona yuko igice kinini cy'ivyo yavuze byamaze gushika, ibindi navyo bigiye gushika vuba. Ariko twuzuye ivyizigiro n'ukwizera ko vyose bizoshitwa, nico gituma tunezerewe kandi dushimira Imana kubona dushobora kuyihanga amaso no kunumugoroba no gushobora kuyitega amatwi, kuko tuzi yuko inyigisho ziva kuri yo niyo yigisha abantu bayo. Turashobora kubivuga canke sivyo, iracyabikora gushika uno munsi, kandi turanezerewe kandi turabishimira Imana. Kuno mugoroba naho nyene irajya kuduha ibyo yaduteguriye. Kubw'ibyo rero dushaka tuyishimire guhera muri kano kanya duhaguruhe kugira ngo tubikore. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye twese hamwe kuno mugoroba kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Waduhamagaye uratubwira uti nimunyuve mwebwe mukurikira ivy'ukugororoka, mwebwe murondera Uhoraho Mana yo kwizigirwa. Ninde wundi twokwitega, mbega twohanga amaso nde atari wewe mwami wenyene? Ninde wundi twotega amatwi atari ijambo ryawe mwami, iryo waruteguriye kubwa kino gihe, kubwa kino gihe, kubwa kano kanya mwami? Turanezerewe kandi turabishimira mwami, kandi twashoboye kwakira ijambo ryawe atari ko tubibereye, ariko kubw'ubuntu warabidukoreye. Turagushimiye, turaguhimbaje mwami, kandi turagusavye Mana yo kwizigirwa, kugira ngo ubane natwe kuno mugoroba mwami. Nicyo cyifuzo cyacu kibwira mu mitima yacu mwami, niryo sengesho ryacu mwami, nicyo tugusavye mwami. urazi icyo twaje gukora mwami si ibintu by'akamenyero oya mwa mana yo kwizigirwa nutugirira ubuntu mwami bwo gushora kwakira ivyo uja kutubwira uciye mu ijambo ryawe gera kandi igiciro turaguhimbaje kandi turashize hejuru izina ryawe ryiza cyane rya Yesu niwakiri icubahiro n'amashimwe avuye mu mitima yacu no mu minwa yacu twese kandi ryo sengesho ryanjye kandi ndagusavye mwami ubane kandi na mwene data mwami mugirira ubuntu umugirira ubuntu kandi mu bushobozi bwa kuno mugoroba mwami ijambo ryawe rivugane natwe mu bushobozi naho rikarishe nk'inkota y'ubugi bubiri ariko ryinjire kandi ritandukanye ibitava kuri wewe vyose mwami turaguhimbaje kandi turashize hejuru izina ryawe haleluya amen amen twicare turashimira imana kubona twashoboye kuza kugira ngo twumve ijambo ryayo dushobore kuvugana n'imana kandi tumenye uko iri kivugana natwe kandi ko tudapfa kumva gusa ijambo ryayo gusa ariko ko tugizera ko tugizera n'imitima yacu yose ndabira namwe yarashimangiye kenshi umurongo wo muri Bibiliya uri muri Yohana 5:44 ahanditswe ngo Yohana 5:44 haranditswe ngo nuko ndababwire umwumva ijambo ryanje akizerwa ntumye afite ubwo budashira kandi tabara namu kandi yaravuze ati mugihe cya Yesu benshi barumvise ijambo ryayo n'amatwi yabo ariko ivyo bisigura kumva mu mitima yabo atari ukumva gusa mu buryo bw'umubiri gusa n'amatwi y'umubiri ariko kumva no kwakira no kwizera n'umutima wawe wose ndafise indamukanyo zo kubaha harimo data ya telefone yavuze ibyo twashimangiye ko byose ngo bazoba bigishwe n'Imana ya dutelefoni aravuga ati mwenda ta Frank ati naragenza ahantu henshi kandi nshaka kukubwira ibyo nize ko ngashora nkibonera yuko abana b'Imana bose bazoba bigishijwe n'Imana kandi turashobora kunezeranwa nawe muraze niba dushaka kwizera ibyo ishengero ryigisha ishengero rya Baptiste twoja tujayo niba dushaka kwizera ibyo abandi bose bigisha twoja tujayo ariko niba dushaka kandi dushaka kwizera by'ukuri inyigisho iva ku mana inyigisho yavuye ku mana muri cyo gere tubwizwa kwicara tukumviriza iyo nyigisho ivuye ku mana nitureke ibyumviro byacu ngo bisubire inyuma ariko twinjire mu byo Imana ishaka kutubwira muri kano kanya muri kino gihe ntacyo bimaze kuvuga ngo ndizera ubutumwa bw'igihe cy'iherezo n'ivyo Imana yavuze hanyuma umuntu agaca yadukana bya bintu byose vya kera ataho bisa bisana n'ubu butumwa oya birakwiye yuko dusohora ibintu byose vya kera kugira ngo twakire ibintu bishasha mbaye mfise ikintu mu minwe nk'akarorero amarori maze icyumvira kigaca kiza muri jewe hamwe na nicaye hariya ndavye nkoresha amarori singire icyo mbona ndavye nakoresha amarori ngaca ndushiriza kutabona neza ariko nshaka yabona neza ntegezwa gukura ayatabona maze nkaja kwandikisha ayabona neza muri ico gihe rero ndoca mbona neza bisaba ko umuntu yikunkumura bimwe agafata ibindi akakira ibindi nushobora gufatira ibintu bibiri cyarimwe mu minwe birashoboka yuko utabuze ingene bizakugenda ku iherezo rero turashimira Imana kuvya Imana iri kirakora kandi tukabazwa n'ivyo mwanza ariko arakora ariko muramwanje we yama ndemesha igihe cyose Imana imurongore kubikora muri kino gihe nta numwe andemesha canke ngo anteri intege muri jewe nkuko yabihora bikora kandi rero tuvugana mu cyongereza kandi murazi yuko icyongereza ari ururimi rwahezagiwe iyo anerefonye akambwira ngo Satani numubeshi Imana nayo ni nyakuri mu matwi yanje mba numva bimeze nk'indirimbo iyo mwijuru kandi n'ivyukuri turashobora kubivuga n'imitima yacu yose. Imana ni nyakuri, ivyo yavuze ni ivyukuri, ivyo Satani nawavuga ntivyigeze biba ukuri. Biramaze kumushikira agakoresha igice cy'ukuri, nivyo, ariko ntarigera akoresha ukuri gushitse. Kandi igice cy'ukuri umugwanizi aragicurika maze akigira ikinyoma gishitse. Mwenda Abrahamu yavuze ngo iki kuri ivyo, aravuga ati ikinyoma cya mbere kibaho nikijya umuntu afata ibice 90% by'ukuri maze akongera ko igice kimwe cy'ikinyoma, hanyuma agaca bigira ibintu birebire, ivyo rero bice bicika ikintu kibi kibaho. Ariko turi hano uno munsi kugira ngo nituvuge ivyo umwansi akora, ivyo byo cyabiba bibi kurusha. Dutegereza kuvyitegurira twese, cyane cyane jewe, ariko Imana ntizigera iceceka, izokwama ivuga kandi ikore. Twarabivuze hano kandi turavyizera. Amajambo y'Imana n'ibikorwa by'Imana vyama bigenda bihura buri gihe. Kandi dufatiye ku nkuru za kahise, Abisirayeli bamye bafca mu nzira zigoye, inzira zigoye cyane atabandi bantu bigeze bazicamwo. Abisirayeli nizo bamye bacamwo, nizo baciyemo. Kandi ni kubera ko Imana yari ifitaniye umugambi nabo, inzira igoye niyo abavugishwa n'Imana bamye bacamwo, atari abaherezi cyangwa abalewi. Kuri bo byose byama bigenda neza, ariko abavugishwa n'Imana bamye baca mu nzira zigoye cyane. Umwami ntavuga ngo ninde muherezi mutahamye, ngo ninde murewi mutate amabuye, ivyo ntigeze abivuga. Avuga ati ninde muvugishwa n'Imana mutahamye, cyangwa umuntu Imana yarungitse mutate amabuye. Abaherezi nta numwe yabateye amabuye, baremerwa n'abantu kandi ibintu bikagenda neza hagati yabo. Ariko bavugishwa n'Imana, abantu b'Imana bavuze kandi bagakora ivyo bategetswe n'Uhoraho, byose kuri bo byose byamera nk'ibasenyukiye ko ku rugezo rukomeye cyane. Turashobora kubisoma mu vyanditswe yuko umwami yaravuga ati uhereye ku maraso y'umugorotse Abeli, amaraso yose yabera asesetse, Luka 15:51, gushaka ku maraso ya Zekariya yiciwe imbere y'igicaniro cyo kosereza kw'ibimazi mu ngoro y'Imana, bivuye ku batizera. Oya, ivyo ntitugire uwo tubibwira, ntihagire uwo tubibwira. Habaye ibintu vyinshi mu nzu y'Imana, kandi ivyo vyakozwe n'abantu b'Imana baje barongowe n'impwemu mbi. Abantu b'Imana barongowe n'impwemu w'Imana w'ukuri bazokwama bakora kugira ngo ishengero rishobore kubakwa, ishengero ryubakwe. Nta bukozi na bumwe Imana irunga mu ishengero kugira ngo bwonone, ibyo ntibishoboka ngo busambure, ntibishoboka. Imana yashyize mu ishengero intumwa, bavugishwa, abungere n'abigisha n'abavugabutumwa. Kubera iki? Kugira ngo bategure abera, kugira ngo bagire icyo bakoze mu ishengero. Imana irubaka aho hose umwami ashoboye kuvugira, aho hose ashoboye gukorera, azoba umwizi wa kwijambo giwe. Yaravuze ati nzokubaka ishengero ryanje. Kandi uwo umwami akoresha azokoresha kugira ngo agire icyo akoze mu kubaka ishengero giwe. Ivyo ni ego kandi ni amen, ni jambo gera ry'Imana. Icyankoze ko hano nuko umwami atavuga mu buryo rusangi, ariko avuga mu buryo butumbereye, afite cyatumbereye. Aravuga hano muri Isaya 51:3, kuko uje uhoraho namaze Siyoni umubabaro, namaze umubabaro imisaka yaho yose. atari abantu bawe cyangwa abantu banje cyangwa abandi bantu bose, ariko kwa ahantu hayo hari misaka, kandi ngo ubugaragwa bwaho nabugize nka Edeni, atari ubugaragwa bw'ahandi hantu hariho hose, dini runaka cyangwa ishengero runaka cyangwa ikindi kintu cyangwa ahandi hantu, ariko ubugaragwa bwaho ngo azubugira nka Edeni, ntiyitayeho ikindi kintu uretse icyo kiragishinga muri rusangi aricyo mugambi w'agakiza k'Imana. Kandi mu isano rya kera bari abantu bayo yagiranye nabo isezerano, maze mu isano rishasha naryo ni ishengero. Kandi nk'uko Abisirayeli bacitse ubugaragwa, ariko bagumye ari abantu b'Imana, Imana nishobora kwihakana yonyine ubwayo inshuro 600 yitwa Imana y'Abisirayeli, Imana ya Isirayeli. None ishobora kubihakana gute? Yonyine ubwayo yaravuze kandi iguma ari Imana y'Isirayeli. Hano rero iravuga iti, iravuga ko izomara umubabaro ahari misaka, kandi ubugaragwa izobugira nka Edeni, ubwera nyange nabwo ibugire nk'itongo ry'Imana. Hano turabona yuko ari igikorwa cyayo, atari ibyo abantu bakora, ariko ivyo Imana ishaka gukora. Haravugwa hano ku murongo wa kane ngo bantu banje nimunyumvirize, atari abandi bantu ariko abantu banje. Ku munwa wa kane ngo bantu banje nimunyumvirize, hanga ryanje muntege ugutwi, hanga ryanje muntege ugutwi, atari ndi hanga. Imana ni Imana ivuga itumbereye, ntica ku ruhande. Turabana bayo, abahungu n'abakobwa bayo, abantu bayo, ishengero ryayo, ihanga ryayo, ivugana natwe. Umuntu umwe gwitikiwe ahantu hacu hasenyutse, niho hantu hayo hasenyutse nyene. Ugaragwa bwacu n'ugaragwa bwayo, umubabaro wacu n'umubabaro wayo, turi mu biganza byayo. Ntitwigaba twebwe ubwacu, yaraducunguye turabayo, turi inyegu yayo. Mbega nivyo canke sivyo? Kandi nico gituma ari ahavugwa ibyo iyo ishaka gukora. Aha ku munwa kandi ngo ni bantu banje nimunyumvirize, hanga ryanje muntege ugutwi, hanga ryanje. Abantu bose bashaka kwigishwa n'Imana bategerezwa kumva ijwi ryiwe, maze bakakira, bagahabwa inyigisho ivuye mu kanwa kayo. Kandi nk'uko nama nabivuze, kandi niko bimeze kwifungwa by'uburyo bw'impwemu, cyo kimwe no kwifungwa by'uburyo bw'umubiri. Ninde muri mwebwe yoshima yuko bamuhekenyera ibyaza kurya? Ninde? Nta n'umwe ashobora kubyifuza. Twoca tugira iseseme, umuntu wese ashaka kwicara maze arye ibyo bamushiriye ku meza bikimeze neza. Umuntu ashaka kumpekenyera ibyo nza kurya, nocangwara, nocamvuga nti ibyo bigumane. Ni nako bimeze no mu buryo bw'impwemu. Ni bangahe bashaka yuko babahekenyera hanyuma bagaca babahango ni murye? Kubera iki Imana ivuga iciye mu wavugishwa n'Imana Yesaya mu gice 18 kavuga ngo ameza yose yuzuye ko ibidahwe? Ibyo bisigura iki? Abantu batanze ibyo babona ari byiza, ibyo babona ko ari byiza, nibyo bace batanga bunyine ubwabo, atari by'Imana ishaka. Imana ikeneye yuko ijambo ryayo ridushika ko ritagira gatosi kandi ari gera, kandi simwe ndaza zigisha uwundi, ariko bose bazobabigishijwe n'Imana. Kandi uko niko tuzoshobora gushikira kugiranira ubumwe bw'ukwizera no kumenya Yesu Kristo umwami wacu. Nimba ushaka kumpa ivyo wampekenyeye, ivyo ntibizogenda neza, tubwirizwa tubwirizwa guhagarara umwe wese imbere y'umwami, tugahagarara imbere y'inyonga ziwe, maze tukamwibonera umwe wese ugiticiwe nk'uko yabivuze. Nkuko bivuze hano Isaya 51 umurongo wa 4, bantu banje nimunyumvirize, atari abandi bantu, bantu banje nimunyumvirize, hanga ryanje muntege ugutwi, atari irindi hanga ariko ihanga ryanje. Yemwe bantu banje nimunyumvirize, hanga ryanje muntege ugutwi, kuko icyagezo kizova kuri jewe, ndizera ntakekeranya nkuko twama twavyumvise ko ijambo ryaje ryazanywe n'abavugishwa n'Imana, kandi ntibarivanze n'ibyumviro byabo bwite kugira ngo bace bari basura barizanira abantu, ariko Imana yaravuze iciye muri bo, kandi natwe nta kindi kituradishinga uretse ijambo ryasohotse rivuye ku ntebe y'Imana maze ridushikako. Ntidukeneye umuntu aza ngo aridusobanure uko yishakiye, kuko mu nyigisho zivuye ku Mana ibintu byose birasobanutse. Mu guhishurwa kw'ijambo harimwo ivyo dukeneye vyose, kuko ijambo uguhishurirwa risigura ibintu byashyizwe ahabona, ibintu byatwikuruwe. Uguhishurirwa nta wundi muntu dukeneye kugira ngo aze duhishurire uguhishurirwa. Uguhishurirwa kwaramaze kubwishurwa nyene, nta muntu akeneye kuza kuraba umuntu kugira ngo amubwire ngo ego mureko urundi ngo ntutahure ibyahishuwe, ngo ntubitahura kumureko uwo muntu nawe nyene atabitahura. Birakwiye yuko tureka Imana yo nyene igafata ingingo, uwo yugurura ubwenge kugira ngo atahure ibyanditswe, uwe mutima ija kugurura n'umutima ija gukomantaza. Ivyo navyo biri mu maboko y'Imana. Umwami yaravuze ati, nimukomanaze imitima yanyu iyo ndiko mvugana namwe. Ivyo bintu kandi biragaruka muri kino gihe, iravuga ngaha ku murongo wa 4 ngo kandi nzoshinga amateka yanje ngo abe umuco w'amahanga, atari amateka yacu ariko amateka yayo. Vyose biva kuri yo kandi bikasubira kuri yo, bikarongorera abantu kuri yo. Murongo wa 6, nimunamure amaso yanyu mwijuru mwitegereze no kwisi, kuko ijuru lizokamangana nk'umwotsi n'isi izosaza nk'umwambaro, n'abayibako bazopfa nk'isazi. Nimuraba ukuntu ukuza kwa mbere n'ukuza kwa kabiri by'umwami bivurwa mu byanditswe vyera. Hariho rero ikibazo ngo ijuru lizokamangana nk'umwotsi, kandi abantu bazopfa nk'uko byanditswe hano ngo isi izosaza nk'umwambaro, kandi abantu bayibaye ko bazopfa nk'isazi. Ariko agakiza kanje kazokwama bibe bidashira, kandi ugororoka kwanje ntikuzogira iherezo. Kugororoka kwande, ukugororoka kwayo, ugororoka kwayo, agakiza kayo, ubuntu bwayo, ivyo dufise vyose nivyo yaduhaye. Kandi ukeneye kwirata yirate umwami, ntibaze wenyine ubwiwe ngo avuge ngo ndabifise. Ni Imana yakurondeye, ni Imana yagutoye maze iragukwegera kuri yo mu rukundo rwayo. Yaguhamagaye mu izina ryayo kugira ngo ushobore kubaho, kugira ngo ube uwayo kandi ushobore kubaho. Umurongo w'indwi, yemwe abazi ibyo kugororoka, aravuga hano ngo gatandatu ngo kandi ugorora kwanje ntikuzogira iherezo. Hano havugwa ukugororoka kw'Imana. Murongo w'indwi nawo uvuga kuri abo batsindanishijwe n'Imana muri Yesu Kristo, nibo uyu murongo w'indwi uraba ngo yemwe abazi by'ukugororoka. Ihanga lifise ivyagezwe vyanje mu mitima yanyu. mbega ijambo ryiza, mbega amajambo meza tubwiwe hano. Twamwe twibuka ikintu kimwe, umwami n'umwami ariko avuga natwe uno munsi, kandi akenshi ndibaza ukuntu twiyumva iyo tuba tubona umwami ari imbere yacu, iyo tuba dushobora kumva amajambo yiwe. Byogenda gute mu mitima yacu? Mbega twokwizera gute buri jambo avuze? Byogenda gute muri twebwe? Yaba tubona by'ukuri umwami wacu ahagaze imbere yacu, turiko twumva ijwi ryiwe, ivyo vyotuma umuriro waka muri twebwe? Simvugo nabwiriza gukoresha, ariko tworengegwa n'ubuntu bwo gushobora kumenya ko ariko avugana natwe. Kandi mwebwe bakundwa, intumbero y'ukuvuga ijambo ry'Imana nuko mwemu w'Imana afata rino jambo akarigira rizima, ijambo akarigira ijambo rigishushe likiri rishasha kuri wewe na jewe, turiko turayumva kandi tukarimenya ubundi busha, tukamenya yuko kwa ari Imana nzima iri kiravugana natwe. Abandi bose ntibazoshobora kuryumva, bazo kwigira mu kugororoka kwabo bwite. Reka nsome umurongo w'indwi ndawusubiremo. Yemwe abazi iby'ukugororoka, ihanga rifise ivyagezwe vyanje mu mitima yanyu, nimunyumve, ntimugatinye ibitutsi vy'abantu canke ngo murandurwe imitima no gucokora kwabo. Rero hacavugwa ibizoca bishika, Imana niyandike mu mitima yacu ko tutaciganza twebwe ubwacu, ariko ko turi inyegu yayo kuko ari yaducunguye. Ntidushaka kuba gusa ishengero, ariko dushaka kuba ishengero ryayo. Ndushaka kumva gusa, ariko dushaka kumva iyo ivuga, dushaka kumva iyo ivuga atari ukumva isobanuro z'abantu, ariko twumve amajambo y'ugwishurwa yumvikana y'Imana yacu. Kandi Imana iduhaye gutahura ibintu neza, muri cyo gihe dukeneye umuntu yoshobora kuza ngo adutahuze ibiruta iby'Imana itaduhishuriye. Murazi ibica bishika muri cyo gihe rero kumbura ibyo bintu bifite ikibanza hano. Ariko ni kangahe twama twumvise bavuga mu mvugo tumenyere kumva ngo ibintu byose nibikirimwe umuco ntibigisobanuze? Yabantu bari ko baravuga hagati yabo baracurika ibintu, aho kuvuga ngo amadidane yose yarakuweho, bavuga ngo ibintu ntibigisobanutse, ngo ntibicumvikana. Oya, aho abantu bavugira ibintu ntibisubira kumvikana, aho Imana ivugira amadidane yose arakurwaho, ibintu bikajamo umuco. Kandi biciye mu gutahura kuvuye ku Mana, mu guhishurirwa, haca haza gutahura mu mutima wawe no mu mutima wanje. Kandi kuva ubu ibintu byose tubishira inyuma, tubisiga inyuma, maze dutere tuje imbere mu kwizera, kuko Imana irafite visaba abantu bayo. Ivyo turabizi neza n'imitima yacu yose. Kumbure ko ijambo nasomye mu kaze gaheze mitezo na kabiri igice cya mbere, Abitesalonike ba kabiri igice cya mbere, ngo turaba haranditse guhera ku murongo wa mbere ngo turabandikiye abo mu ishengero ry'i Tesalonike bari mu mandato wa twese no mu mwami Yesu Kristo. Umurongo wa kabiri, ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe. Abantu ubuntu bw'Imana bwaje ko amahoro y'Imana nayo nyene abari kuri bo. Amahoro kwisi mu bantu imana ihimba bahimbara imana. Luka 2:14 abandi hari hande bibiri abasobanuye bibiri bavuga ngo amahoro abe kwisi no mu bantu imana ihimbarigwa, no mu bibiliya zasobanuwe mu bundi buryo canke mu bindi bisomwa by'inkomoko haranditswe ngo ngo amahoro abe ku isi mu bantu imana ihimbarigwa, bafitaniye amahoro n'imana, abantu bagira ubuntu n'imana. Abo nibo Paulo yandikiye zino ndamukanyo ngo ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe, bibane nande nabande nabo bagira ubuntu n'Imana, bafitaniye amahoro n'Imana. Abo nibo ijambo ry'Imana ribwira bonyene nibo bazoryakira. Abandi bose bari aho abandi bantu keneye ko baba. Iyaba byari ibyo gusa twabwirizwa kunezerwa. Umurongo wa gatatu turavuga ngo Bitesonekebaka 2:3 biradukwiye kwama dubashimira Imana bene data nk'uko bikwiye, kuko kwizera kwanyu gukura cyane n'urukundo rw'umuntu wese muri mwebwe mukundana rugwira. Atari muri bamwe bamwe muri mwebwe, ariko muri umwe wese muri mwebwe. Wagira ubuntu n'Imana, umuntu afitaniye amahoro n'Imana ari mu bantu bayo, yumvise ijwi ryayo kandi akizera n'umutima we wose, birakwiye ko mwe mu w'Imana ijambo ry'Imana n'amaraso bikorera muri we, gushikaho iby'Imana yafashe ngo kuzokora byose bikorwa muri we. Aravuga hano ngo Bitesonekebaka 2:3 ngo kwizera kwanyu gukura cyane. Ukwizera gukura bigenze gute? Ni hehe ukwizera gukura? Uko ijambo Imana itubwira riba rikomeye, riba rifise inkomezi, niko ukwizera gushobora kuzanwa na mwemu biciye mu kumva ubutumwa bwiza mu mutima wawe no mu mutima wanje. Niko nuko kwizera gukomera mu gihe cy'abagorozi, aho igice gito cy'ijambo cyashoboye kuvugwa, ukwizera kwari kujanye n'ibyo bumvise. Mu bihe byose ukwizera kwaba kubangabanga cyangwa kwaba kungana n'ibyavugwa, kuko ukwizera kuva mu byo twumva byo mu ijambo ry'Imana. Nta gihe na kimwe abantu bashoboye kugira ukwizera kurenge ibyo bigishwa, ariko ntidushobora kuguma munsi y'urugezo twabwirizwa kuba turiko. Ariko dutegerezwa kuvugururwa tugakarishwa ubundi busha mu kwizera, nk'uko twakarihijwe n'Imana biciye mu butumwa bwiza twabwiwe, ukuntu twavuguruwe biciye mu butumwa bwiza twabwiwe. Niko tubwirizwa kwizera. Ibyo ntacyo bizodufasha niba ijambo twumva ridashobora gufatanywa n'ukwizera kwacu, kandi ibyo bikorwa tuko twumva ubutumwa bwiza buriko buravugwa. Wege imbere gato haravuga ngo n'urukundo rw'umuntu wese muri mwebwe mukundana rugwira. Reka turabe rero muri kano kanya, turabe kandi twibaze niba ibi bintu ari by'ukuri. Ibyanditswe hano ni by'ukuri, ariko ibyanditswe mbega niko bimeze mu buzima bwanjye no mu buzima bwawe? Mbega ibyo byarakoretse muri twebwe? Kuko hari umurongo uri muri Bibiliya, hariho umurongo wo muri Bibiliya ushitswa ku bantu, na cyane cyane kubizera ngo urukundo rwa benshi ruzotimba. Matayo 24:12 kandi abantu bazojyarukana n'ibindi abantu bazosengeza abandi mbere y'ubutungane. Kandi nimba urukundo rubwirizwa gutimba, bikwiye yuko ruba rwarigeze kubaho igihe kimwe. Bikwiye nimba rubwirizwa gutimba, rubwirizwa kuba rwarigeze gushuha igihe kimwe. Rero umuriro w'Imana ubwirizwa kwaka, aho umuriro w'Imana utigeze waka ntushobora kuzima. Hari rero imigwi ibiri mu mugumwe havugwa ngo ngurukundo ruzotimba, urukundo rwabenshi ruzotimba. Muwundi mugwi hakavuga ngo ugo rukundo rw'Imana ngo ruguma rugenda, urukundo mukundana rugomba rugenda rugwira muri mwebwe mwese. Igihe kimwe cyane hari igihe bishika abantu bakagera ku murongo ntarengwa, kandi uhereye aho hantu urukundo rusha ruguma rutimba kuri bamwe, ku bandi naho rukagwira. Kandi ikinogo kibatandukanye kagenda kiba kinini kuri bamwe, gushikaho ibintu bigera kure cyane. Kandi nitwihende, twabivuze kandi turabisubiramwo, ubu turi mu gihe cyavugishijwe, turi mu gihe cy'iherezo. Kandi ibintu byavuzwe biraba igihe cy'iherezo bibwirizwa gushitswa uko byogenda kose. Bibwirwa abaronse ubuntu bw'Imana, bafitaniye amahoro n'Imana, abo ukwizera kugenda gukura, kandi n'urukundo kivukanye cyangwa abantu bakundana ukagenda rugwira muri umwe wese. Kuburyo ku murongo wa kane nicyo gituma ubwacu tubirata mu masengero y'Imana, kubw'ukwihangana kwanyu n'ukwizera mu guhamwa kwanyu kose n'amagorwa mushinyiriza. Ibi bintu rero birashirwa ku gipimo. Harabaho amajambo gusa, ariko mu nyuma hakaza igipimo. Hano rero havugwa icyo gipimo tubwirizwa twese gucamwo, ni ukuvuga mu bwizigirwa n'ukwihangana mu bigeragezo no mu maruswa ducamwo, mu maruswa mutegerezwa gucamwo. Bamwe barabicamwo, abandi bakabirabisha amaso. Ariko abahamagawe n'Imana, batahamagawe gusa ariko batoranijwe, bahamagawe kandi bakongera bagatoranywa, abo bazovyumva kandi bazokwizera, bashobore kugendera mu ijambo ryagenewe abatoranijwe. Nimba ivyo bisaba yuko baca mu bigeragezo, mu mibabaro cyangwa ibyo ari byo byose, ntitubwirizwa kwidodomba, ariko tubwirizwa gushima Imana kubona dushobora guca muri ivyo bintu vyose. Murazi jewe ndi umuntu buntu, kandi akenshi ndashobora kuririmba ncuri ntimba aho kuririmba Zaburi. Ariko ivyanditswe vyera biratubwira bitomoye ngo nimushime Imana muri vyose. Muri vyose biteze ko bambere gica gatanu murongo 18. Kuvyiza twese turashobora kumva ko tunezerewe, tugaca tukumva ko tumerewe neza, tukumva ko vyose bimeze neza. Ariko Imana iradushira ku gipimo kugira ngo imenye ibifise agaciro kuri twebwe. Kandi ngenda bibwire guhera uno munsi, ivyo Imana yaduteguriye bifise agaciro kurusha ivyo abantu bashobora kuducishamwo vyose. Kandi amagogwa ya kino gihe nashobora kugereranywa na gatoya n'ubwiza butagira urugezo bw'Imana. Kubera iki tutobikora? Kubera iki? Kubera ko bidashoboka. kubera ko tutaraba kubiboneka ariko turaba kubitaboneka. Haravugwa hano ku murongo wa kane ukubukwihangana kwanyu no kwizera mu guhamwa kwanyu kose n'amagorwa mushinyiriza n'amagorwa mushinyiriza n'amagorwa mucamo mu murongo wa gatanu. Icyo ni kimenyetso cyo guca amateka kw'Imana kugororotse ngo muze mwemererwe gushika mu bwami bw'Imana ubwo namwe mubabarizwa. Yomba ataho nsasana ataho mpuriye n'ubwami bw'Imana yaba je ubwanje nosubiye kwitandukanya n'ijambo ryahishuwe muri kino gihe, muri icyo gihe ntawo nyitayeho, nosubiye kugenda ataco ninona atawugica ntwara. Yaba bavugishwa n'Imana bari bashoboye kwitandukanya n'ijambo ry'Imana byose byogenze neza kuri bo, muri icyo gihe rero ntibo bavugishwa n'Imana. None kumererwa neza bimaze iki? Nama nabivuze inshuro nyinshi, wotuma upfana n'Imana hakubaho utagira Imana. Ni nako bimeze kukuri kw'Imana kuri mu ijambo ryayo. Uwo dushira kure, uwo twaka iby'Imana yaduhaye ibintu bitagira urugero, ibintu by'akabura rugero, kandi ari byo nibyo byose kuri twebwe. Mbega twoba dusigaranye kugira ngo tunezerwe? Nta na kimwe twoba dusigaranye. Nicyo gituma ubwizigirwa mu kwizera no kwihangana ari byo bintu bikenewe mu bigeragezo no mu bibabaro no mu bigeragezo bidushika ko byose. Hanavugwa hano ku murongo wa gatanu ngo icyo nicyo kimenyetso guca amateka kw'Imana kugororotse ngo muze mwemererwe gushika mu bwami bw'Imana ubwo namwe mubabarizwa. Mu gatandatu, kuko ari bigororotse ku Mana kwishura amaruswa abayabatera. Murongo w'indwi, no kwishura mwebwe abayaterwa kuruhukana natwe aho Umwami Yesu azohishurirwa ava mu ijuru azananye n'abamarayika b'ubushobozi bwiwe. Murongo munani, hagati mu muriro waka yishure guhorwa abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiwe bw'umwami wacu Yesu, n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu. Umunsi urashitse kandi turazi yuko hazoba ivyo kwari bibiri nk'uko wavugishwa n'Imana Yesaya yabivuze ngo gitondo kiraje nijoro riraje, Yesaya 21:12. Hazoza impera no guhora, ivyo kwari bibiri bizoza kuri umwe wese bivanye n'ivy'Imana yamutekanirije. Igihe umwami azigaragaza ari mwijuru, azogaragara ari mwijuru mu muriro waka ari kumwe n'abamarayika biwe bera, urubanza rugororotse ruzoshika kuri abo bose basigaye. Kandi ntitwibeshe, abatoranijwe ntibazigera bahama abatoranijwe bandi. Nibishoboka yaba Kayini na Abeli bari uruvyaro rumwe vyose vyari kugenda neza. Oya, nituvange ibintu ariko tubone ibintu nk'uko Imana nayo ibibona, kandi tuvyizere nk'uko nyene. Inyigisho ikomeye ngaha ku murongo w'icenda aravuga ngo bazohamwa niko guhona kwibihe bidashira kuva mu nyonga h'umwami no mu bwiza bw'ubushobozi bwiwe kure y'inyonga z'umwami no kure y'ubwiza bw'ubushobozi bwiwe murongo w'icumi ahazozira gushimirwa abera biwe kuri wa munsi no gutangarirwa kubw'abamwizeye bose ivyo kwari bibiri bizoshika bamwe bazoha abera bamwe bazohabwa guhorwa bazohanwa kubwo kuko batizeye ukwizera si ibintu byagenewe bose niko byanditse mu itezo nako bambere gica gatatu murongo wa kabiri ariko ikigenewe su kwizera gusa ariko ikintu nyamukuru ni kwizera nk'uko ivyanditswe bivuga twizere umwami wacu biri ravuga mu cyetse cya Yakobo kabiri murongo wa 19 ngo wizera yuko hari Imana imwe ugira neza kuvyizera n'umugwanizi aravyizera kandi agahinda gashitse ukwizera konyene nk'uko tukuvuga ku muntu agufise ntacyo kumarira umuntu n'umwe ukwizera Imana irema mu mitima yacu biciye mu butumwa bwiza buriko buravugwa biciye mu ijambo ry'Imana ikore yavuga biciye bikozwe na mwemu uko niko nyamukuru niko gukenewe kuri uwo munsi umwami azoshimirwa n'abera biwe igihe kizoza bakundwa aho tuzohagarara imbere y'umwami tumutangariye tumushima ntituzoronka icyo tuvuga ntituzoronka icyo dusubizayo nitwabona umwami n'umucunguzi wacu n'amaso yacu bwite aravugwa hano ku murongo w'icumi ngo azozira kugira ngo ashimagizwe n'abera biwe kandi atangarigwe n'abamwizeye ngo nshimagirisha bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa Yohana 10:5 nyishishwe ikurikira ngo naragushimagize kandi nzogushimagiza kandi niyagaruka kugira ngo ashimagizwe n'abamwize n'imitima yabo yose abantu bazomutangarira tuzomutangarira ntizosubira kuronka icyo tuvuga kuko tuzoba dutangaye cyane mbega umunsi mwiza kuri bamwe urubanza ruzoza aho umwami azozira ari mu muriro waka ari mu burake bwiwe ariko ntazoza kubiwe azananye umuriro utongora canke umuriro waka ntazanana uburake kuko yarishize ko uburake bw'abo bantu bose yagira imbabazi abo bantu bose bafitanye amahoro n'Imana ariko abashibura buri ubutumwa bwiza maze bagahagarara kugorora kwabo bwite ntibazoshobora guhagarara imbere y'Imana abizera n'imitima yabo yose kandi bakishimikiza umwami wenyine abo nibo azozira mubera biwe bose ngo niyeza kubwabo kugira ngo nabo babe abejejwe mu kuri vyose yarabikoze kubwa twese kandi turayimushimiye aho azogarukira kugira ngo ahimbazwe cyangwa ngo ashimwe mubera biwe bose nanje nshaka uzoba ndahari aho azogarukira kugira ngo ahimbazwe nabiwe bose yarasuzuguwe baramuciriye kw'ibikorogwa baramucokoye baramukubise baramukomerekeje mu kumusuzugura bamwambitse igitsibo cy'amahwa baramubwira bati uri umwami tugira rero tukwambika igitsibo ese ibintu umwami yaciye mwo kugura ukunda gukunda n'urukunda nkunda kwitanguriro uhoraho imana yaravuze igihe havugwa amajambo y'umuvumo ati ivu riravumwe ubutaka buzokumerera imikere n'ibitovu nivyo umwami yishizeko ayo mahwa isi ndimwa yavumwe hariya mwitongo rya Edeni inyuma y'ukugwa ivyo vyabwirizwa kwerekana aha niho yaje akuraho umuvumo avanaho umuvumo ntiyambitswe igitsibo cy'amashugwe meza ariko yambitswe icamahwa n'imitovu vyerekana umuvumo wari wavumwe isi umwami wacu yatwaye ivyo vyose yababajwe ivyo vyose maze yishira ko ibintu vyinshi kugira ngo aje kumusara mubiri wiwe w'inyama maze ashobore gushitsa ubucunguzi buhoraho kuri abo bose bategerezwa gucungurwa bemera ubuntu bw'Imana agakiza no kugirana amahoro n'Imana ariko abo bantu n'abantu bagaciro ku mwami wacu kandi nawe n'uwagaciro kuri bo nibo bazomutangarira kuri wa munsi hazogarukira kugira ngo ahimbazwe mubera biwe bose isozerwa ry'ugushimagizwa kw'Imana bizokorwa mubera biwe bose bizokorwa nabera biwe bose bizokorwa imbere yaho umwami ararindire yuko ico gihe ko iyo saha ishika ico gihe razo cagaruka kugira ngo yigaragaze kanuko bivugwa hano reka ndabisome kugira ngo ntihagire umuntu numwe yisuzugura kugira ntihagire umuntu abitahura nabi murongo w'icumi aravuga ngo hazozira gushimirwa nabera biwe kuri wa munsi bitizoneke ba kabiri gice cya mbere murongo w'icumi no gutangarirwa kubw'abamwizeye bose kuko intahe twashinze muri mwebwe yemewe mwateze amatwi mwabonye ino mvugo ikoreshwa hano ntavuga ngo iwanyu ngo igihe ngo twavuga ubutumwa iwanyu ngo intahe yacu ngo yaremewe ngo haheze imyaka itatu cyangwa ine aravuga ngo kuko intahe twashinze muri mwebwe kiriya gihe yaremewe Paulo yarazi adakekeranya ijana ku ijana ko abizera nkuko mwenda tabura namwe yabivuze mu butumwa bumwe ko batakijijwe mwika muri rikanguro cyangwa muri indi ariko bavyaho bwa kabiri kugira ivyizigiro bizima kandi byo gushika mu bihe bihoraho uko niko yabivuze hano ngo kukwintahe twashinze muri mwebwe yemewe kiriya gihe twabikora hano yashaka kuvuga ati kiriya gihe muri mwebwe mwese abumvise intahe twashinze mwarizeye mwarabigaragaje mu bibabaro mwaciyemwo no mu bigaragazo mwaciyemwo murahagara gushaka ku iherezo muzoba muri ivyamwa icavuye mu butumwa twavuze kuri uwo munsi rero bakundwa turashobora kuvuga co kimwe muri kino gihe si kubera twebwe ntivyavuye kuri twebwe ariko turi vyamwa vyiza vy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nico gituma hari hazoba bamwe bazova muri rurunganwe bakazoba igishinga ntahe kurujya munsi bazoba nk'icavuye mu ijambo ryavuzwe ijambo ry'Imana ryavuzwe icamwa cavuye mu ijambo ry'Imana ryavuzwe muri kiriya gihe kuko ntitwizera kugira ngo tumare iminsi mikeyi gusa ariko twizera n'imitima yacu yose gushikaho tuzobonera ivyo twizeye kushikaho umwami azogarukira kugira ngo ahimbazwe kandi atangarirwe nabera biwe. Mbega ukuntu azoba ari umunsi mwiza. Nimwibaze namwe ko icyo gihe twese tuzoba turi mu buto bwacu twahindutse twambaye ubuto, ntituzoba tucumva imibabaro, ntituzoba tucumva ibitubabaza, nta na kimwe tuzoba twumva kitubabaza. Vyose bizoba vyashize, vyose bizoba biri inyuma yacu. Tuzoshobora kuraba ubwiza bw'umwami wacu. Mbega bizoba bimeze gute, yaba hari uno munsi ukutumeze, umunezero wacu woba ifite akantu k'agatotsi. Mbega si ivyo, twoba dufite ingorane. Ariko uwo munsi ndababwiza ukuri, nishimikije ijambo ry'Imana, umunezero tuzogira nta kizowuhungabanya. Byose bizoba byarangiye kandi tuzoba twabisize inyuma yacu, kandi ibihe byose tuzohura nawe tumusanganire, kandi azohimbazwa mu bera biwe bose kuri uwo munsi, kandi natwe tuzoba turi kumwe nawe, kandi azotangarirwa nabo bose bazoba bahari uwo munsi. Isengesho ryacu kuno mugoroba ryabwirizwa kuba iri rikurikira ngo: mwami wo kwizigirwa, turi hano wavuganye natwe, twumvise ijambo ryawe, turagizera n'imitima yacu yose, nudufashe kugira ngo tuzobe muri uwo mugwi uzogutangarira, uwo mugwi uzoguhimbaza kuri uwo munsi, uzogushimagiza kuri uwo munsi. Mani duheza gire twese, amen. Tata twese turi mu ijuru, ndagushimiye bivuye mu mutima, kumwe n'abantu bawe bari hano n'abatari hano. Turagushimiye kubw'igikorwa cy'ubucunguzi washikije ku musaraba i Golgota. Mwami mukiza wanje, waratanze ikiguzi, warazutse mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, waraduze mu ijuru ujanya yawe maraso, wicaye ku ntebe y'ubuntu kugira ngo utuvugire iburyo bw'ubushobozi bw'Imana. Ndagushimiye, ndagushimiye, haleluya. Ndagushimiye kubwa kano kanya, ndagushimiye kuko ahari ubugaragwa uzohagira iparadiso, kandi ahubwera nyange uzohagira nk'itongo rya Edeni. Urakunda Siyoni, nahabomotse hi Siyoni hose urahakunda. Haleluya. Uracyari ku ntebe yawe, ni ugifite ijambo rya nyuma, kandi abansi bose bazoba indava y'ibirenge vyawe. Mwami wo kwizigirwa, ndagushimiye, ndagushimiye kubw'umugwi w'abacunguwe n'amaraso yawe. Bazokwiweza, bazogutangarira kuri uwo munsi. Ewe mwagazi w'intama w'Imana, mucunguzi mwiza, mukiza mwiza, izina ryawe nirishimwe, nuhabwe icubahiro gushika mu guhoraho. Mwagazi w'intama w'Imana, waremeye urakeregwa, ndabigushimiye. Turashobora kubaho tukazobaho ibihe bidashira. Haleluya. Mwami, sindagusavye gusa umubatizo wa mwemu yera, ariko ndagusavye umubatizo wa mwemu yera n'umuriro, umuriro uva ku Mana utongore ibintu byose biri muri twebwe, hanyuma ugusigwa amavuta kuvuye kuri mwemu wawe kugaragaza ubugingo bushasha, gutume ubwo bwingo bugaragara ku bw'icyo cy'izina ryawe. Ndabigushimiye kuko ari wewe waduhamagaye, ari watugiriye ubuntu kandi ukaducungura. Ni wewe ubatiza abantu muri mwemu no mu muriro. niwe ubatiza muri mwemu no mu muriro ntako nivyogenda haleluya ewe mana yanje ndasavye uwo mubatizo jewe no kubwa twebwe twese mana yanje kandi bime nkuko byagenze mu ntango indimi z'umuriro zigaragale haleluya nkingi y'umuriro imanuke mu bantu bawe mana yanje kandi mwami wanje niweje icubahiro mu bantu bawe kandi uze weshwaire ku munsi uzozirako haleluya mu bantu ushobora kwihesha mwicubahiro muri kano kanya niho bazobari aho uzoshimagirizwa kiriya gihe haleluya esukunu urumwizigirwa mwami twese nutubohore kugira ngo dushobore kuza kuri wewe tugurure iminwa yacu tuvugane nawe haleluya nuhabwe icubahiro ibihe bidashira haleluya.